Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Baramutse Fideli ndamutse baduteza amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa ku Burundi. Ejo ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoranije abegwa bose n'ikibazo cy'imibano kugira barabire hamwe ingene ifashanyo y'ibanki y'isi yose y'amafaranga yababa imiliyaridi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi azokora mu kiringo cy'imyaka itanu yohabwa ababikwiye koko. Inyuma yo kwerekana abo ayo iyo fashanyo yega umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratunze agatoki amashyirahamwe akora muri ico gisata abamenyesha ko batariko barakorera neza abo bajejwe. Umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS ishyirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi yaratanze isiguraho yerekanye ko badafashijwe n'abajejwe intwaro bitazoborohera mu kazi kabo. Akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu ko ariyo ntabamye ibabuza kugera kwihangiro bihaye. Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ifise icyizere kubona abaroberi bo mu ntara ya Tigre barasubiye mu birindiro byabo byo mu buraruko bwa Ethiopia byuguruye imiryango kuri diplomasiya yiyaguye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yavuze ko kubona abaroberi barasubiye mu ntara yabo ya Tigre ari ikintu Amerika yakiranye urweze rwinshi. Avuga ko ibyo ari byo Amerika yamyisaba kuva imbere y'igihe, ariko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika ntibwashotse bwemeza nimba makuru yatangajwe kuri uko kuva mu ntara za Amhara na Afare kwa warobere ba TPLF ari amakuru y'ukuri canke atarukuri. Iyi ngingo yafashwe n'abaroberi bo muri Tigre yatanze icyizere ko hashobora kuba ibiganiro byo guhoza inkoho muri iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu, imaze kandi gutera ibibazo by'inzara muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Muri Afrika kandi abantu bashika 17 barafuye abandi 60 baraburirwa irengero ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Madagascar mu gaturuturu keje ku munsi wa mbere. Aya makuru yavuzwe n'abategetsi bagenzura ibivuko muri ico gihugu. Umukuru arongoye ibivuko muri Madagascar Jean Edmond Randriana Ntenaina yavuze ko 45 kuri 130 bari muri ubwo bwato bashoboye gutabagwa abandi bakaba bakirondegwa. Yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubundi mutegetsi mu gisata cy'ibivuko yavuze ko inyuma y'ibibazo by'ubuhinga muri moteri ubwo bwato bwarushijwe ingufu n'imifunda y'ikiyaga buca burazama. Nayo muri Haiti umugwi wa misionere b'Abanyamerika na Canada bari baranyurujwe muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi ubu bari degembya inyuma yaho batorokeye mu ndwi iheze. Ibi vyashikirijwe n'ishiramwe ry'abagira neza bakorera byabivuze 12 batorotse bari muri 17 banyurujwe inyuma yaho bari bavuye kugenderirero ry'imfuvyi riri mu karere ka Croix de Bouquet muri ico gihugu. Mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi muri Haiti Gary Desrosier yaremeje ko aba misioneri batakiri mu byara by'abari barabanyuruje. Ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe Rukristo begukira ryaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Ohio ryavuze ko abo bantu 12 batorotse bagenda ibirometero bitari bike mu ijoro kandi bari bafise n'abana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryagabisha ko ikiza cya COVID-19 kitazohera mu gihe hakiri ubusumbasumbane mu igabanganywa ry'incanco hagati y'ibihugu bikize hamwe n'ibihugu bikenye. Mu ijambo yashikirije mu gihe umwaka uri kurarangira ejo ku munsi wa mbere Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko atakimenyetso cyerekana ko icyo kiza kiriko kirazimangana vuba. Avuga ko abantu barenga imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu batakaje ubuzima na COVID-19 mu bihumbi bibiri na cumi muri uyu mwaka wa 2021. Avuga ko abishwe n'iki kiza barenga bicwa na sida, malaria hamwe n'igituntu bishyizwe hamwe byose. Ibiharo byerekana ko igice cya kabiri cy'ababa ku isi cyahawe urucanco rwa COVID-19 mu gihe ikindi gice kitaracandagwa. Abanyagihugu mu bihugu bitunze baronse incanco inshuro 50 kuruta ababa mu bihugu bikenye. Nayo presidansi ya Leta Zunze Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika yiteguye gutangura ibiganiro bya kidiplomasiya n'Uburusiya biciye mu nzira zinyuranye, ariko Amerika iragabisha ko Uburusiya bukwiye kubanza kumva amakenga y'ibihugu byo mu burengero bw'isi, aho Uburusiya bwarundanirije abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine. Umuhanuzi mukuru muri presidansi mu by'umutekano muri Amerika Jack Sullivan yaravuganye na mugenzi we Burusiya Yuri Ushakov, umuhanuzi wa Perezida Vladimir Putin mu by'imigenderanire n'amakungu. Perezidansi ya Amerika yavuze ko Sullivan yabwiye Ushakov ko ibiganiro byose bikwiye gutorera umuti amakenga ku bikorwa Uburusiya burimwo. Ntacyo Uburusiya buravuga ku byavuzwe mu kiganiro hagati ya Sullivan hamwe na Ushakov.
Urakoze Arisi Rigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Abarundi ntibavuga rumwe ku cegeranyo ku bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 umugwi Sever waraye ushikirije inama nshingamateka.
Shimira rero inzego za leta gushimira mu gusevere cyane cyane wahoze gushyira uko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twarifuje.
Uyo ni Frederic Nzeyimana wo mu ishyirahamwe y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 hamwe n'abacitse ku icumu Collectif des Victimes et Survivants du Génocide Hutu de 1972.
Twafumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikirije ndagicaniye kuko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzemo ibinyoma kandi nkuko bivuga mu Kirundi bati igisiga kibi gipfa ibyo biribi.
Uyu nawe ni Emmanuel Nkurunziza wo mu ishyirahamwe rifise intumbero yo kugira umuziro ihonyabwoko mu Burundi ACE Genocide. U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 agenda ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru byahagaritswe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi komisiyo y'ukuri n'ukunywanisha Abarundi Sever yashikirije ejo ku munsi wa mbere inama nshingamateka y'icyo gihugu raporo yayo yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1972 ari genocide yakorewe Abahutu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu. Umugwi Sever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 2020 ibihumbi 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi.
Oni pia kadang da ichari ya mkumu rugu sever hewa kume nyukuri ni kunywa ni isha Barundi. Harikuri wa mbele kumuhinga moigi hele muna mashinga mateka kusiguri chegera nyochima puro ihumbi vitanu ni jana na chumina zita andatu. Nda ichari ya mtu mrugu sever ya vuzeri mwe mzio yisunga.
Abaga andaguwe ni venshi chane mugihugu kandi baga andaguwe unyamaswa. Abarundi kwa bichwa baba mumuguyo Barundi. Uzwi n'abateguye ubwicanyi abicanyi baraba imyaka canke igitsina. Ibyaha byakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu birafite ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi Sever, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe.
cyahanse mushano icegera cy'umukuru w'ishyira hamwe ya genocide kiri muso akabantu mvugizi waryo wasanga umurwi Sever atabasha ufise bwo kwita ubwikanyo bwo bwose ho nyabwoko ukuntu kwa ibwije uje America kuri telefone
ndaba mu Rwanda ni hasi eraba mu bayahuzi muri exo yuko cyakicera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ibihugu yarashobora kwishyuzaho inzego nka Sever kabo ni babishyize ngo kuko naho bongira ari ari ukukanganiza atari foni nta rundi rwego nta ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nyakubahwa
mushano yibaza ko ibyatangajwe na Sever bijyanisha abarundi agahamagarira abantu kubikurikiranira hagufi
boho muri zaho ni nazo kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo ni gusera ntitwatangaye mu gihe muri Sever banka gushyiramo ari inyuma za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari bizizi adutangaza kirimo ibyo bakoze ku ntumbero bahawe tuba twanikira muri kigamugenzi dusaba yuko ibyo baguze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iho nyabwoko byabaye mu Burundi
ariko njye hahagize imana umukuru w'ishyirahamwe ya Foricone FR Rwanyi kimenyane na kamwana wa mama asanga ibishyikirizwa n'abagabo bisa no guhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu Gisevere uri kurakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi n'agatakazi na muntu
umukuru wa Sever asigura ko icyatumye yita ubwicanyi bw'72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa Burundi bufite amoko kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo 93 nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko umurwi Sever wabatandukanije n'ubutemerwa na bose eroje wika neza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
tukivuga kuri iyo ngingo ya komision y'ukuri no kunywanisha abarundi navuganye na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ACE Genocide ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi navuganye nawe ari mu gisagara cya Toronto muri Canada aravuga uko yakiye ibyatangajwe na komision y'ukuri no kunywanisha abarundi Sever
twafumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikije ndagicariye uko yagishikirije dushobora kutuvuga yuko ari icuzemo ibinyoma kandi nkuko bivuga mu kirundi bati igisiga kibi gita ibyubiri ibi mu gubiyeho hari gukozwe amakosa nkarya mu buryo tuzi twagiye turahugumanya ko turatumisha amakuru n'abarundi nta gitangaje yuko ishikiriza icegeranyo kishikiriza ikinyoma muti kubera iki kuko dufashe no kugenda baragiyeho byonyine nta kuntu CNDD-FDDR ni kugena uwo mugwi ariyo yagiriza kuba ubwa mbere ikomoka ku muganga w'ukuri w'u Burundi kuko no kuvuga ko dutwicanye muri 2022 ari yatanguje cyo kuma kwa abatutsi bwa kabiri akaba ari yo CNDD nyine rero kuko ni kuri utopi na sonzi ni ishobora kuma kwa abatutsi kuko mu Rwanda kaba cyerekana rero yuko iyo bigenze gutyo umugwi nk'uwo atakuna gushyikiriza ibiza bido mu rutoki ku kuri ahubwo tuzita byigikayo ukuri ku kubera 2022 nuko twari tuzibukije icyabaye habanje yuko abo bantu muri ubu yicirwa ubwo bagombye kumara bapfa mutima yanjye niko igisubereye yashyitse kuvuga ibyabaye byo guhasha no guhima ibintu bitatu bakavuga yuko byabaye ubwicanyi bo mu mitungo ihonyabwoko kuri ubu ushobora kuba indengarugero cyangwa ikindi cyangwa ubuzimafungo nubwo butitari icyuko gutegura kumara abahutu ikindi tugushyikiriza ni uko uwo mugore rero washyikirije icyo cyegeranyo wari washinzwe wari wumvikane ko yuko wowe urimo aho bishoboka ko ushobora kuba n'ishami mu buzimafungo ubwo rero bigezeyo ubu bwambere bakunda kuvuga ngo izo ari urwego ruri mu butungane bw'uburundi rwitwa n'abantu batanu n'abanyamahanga batatu n'ubundi babiri nyuma na nyuma bakabigeza bikaza gukorwa n'abo barundi kandi bakenwa na bene gukora ubwicanyi kugira ngo ntihagire usubira kwemera ibiva
ubwanyu uruhe ruhande ninde yo tegereza gutangaza ibyakozwe mu by'ukuri 72 akabiha n'izina
ayishoje kuriwe ibyagiranye bwoko bitozwa bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bidakozwe n'umukuru wagenwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu nta kuntu na kumwe zibuza gukorwa ko n'abarundi na cyane cyane bagenwe n'abanyene ubwabo bakomoka basanga ibyumviro na bene bugomba kuba n'inzego z'abatuzi ubwa kabiri bashishije bakurikirana n'uko bigomba gukora ibikorwa nyine no mu rwanda urumva niho tugira tuti ibyo bakora byose nubwo ari bafite ubutegetsi rwose bw'amaradiyo n'iki ni ngombwa bitetse bose tuzasubirwamo kuko biri kubera amategeko mpuzamakungu bikubiri n'ibyakozwe mu isi yose aho batuhuza abagombye kumara abatomboje bize abatutsi bo mu rwanda muri ex-yugoslavi byose bikorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibikorwa
murakoze turabashimiye navuganye kandi na Frederic Nzeyimana yatangije urunani yise ubwo bacitse ku icumu n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 n'inyuma yaho bavuganye ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada aho nyine aravuga uko yakiye ibyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe
kuri uwo munsi wa 20 ni umunsi utazibagiranwa ingo nyinshi z'abarundi twe twari tubizi kuva kera nonge ni nk'imyaka 50 y'akagaye n'agashinyaguzo yongera ko imyaka 8 dutangije urunani kugira ngo dusemerere kugira ngo dushike kuri uwo munsi w'ino munsi abantu bose twafatanije babuze abantu muri iyo myaka 8 ino munsi nama aleluya gushimira imana kuko ni umunsi w'akataraboneka mu gihugu cy'u Burundi ni umunsi w'iteka umunsi w'ubutungane bwa rugira umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi babuze ababo gushimira rero inzego za leta gushimira umugwi severe cyane cyane wahoze gushyira uko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twaripfuje kandi nicyo twabonye imana ishimwe cyane
naho ku bavuga ko ibintu nk'ibyo gutangaza ibyabaye 2022 byokogwa n'inzego zijeje ubutungane cyangwa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafise ayandi mashyirahamwe bavuga ko abatutsi nabo nyene bakorewe ihonyabwoko nk'uko babivuga nk'umugwi ase genocide cyane cyane bavuga mu mwaka w'1993 ho mwe muhavuga iki
yamaze kuvuga ibyo 2022 ko rya ihonyabwoko twebwe twacuza tuzi neza yuko ubwa mbere inzego za leta z'u Burundi zirabifitiye ubuhusha niko amategeko abivuga u Burundi bwarasinye amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amahonyabwoko ku buryo bashobora kubikora bo nyine nta namwe twize twibaza yuko u Burundi butashobora kubikora ubwo hari bamwe bavuga ngo bikorwa gusa na mpuzamakungu mu gusomya amategeko uko yanditse aya mpuzamakungu n'ay'u Burundi birahura barayafashe abaca bavuga rero ko haba harabaye ihonyabwoko 93 amahonyabwoko iba yarabaye mu Burundi bategerezwa kwigwa iryo 93 ku barivuga bategerezwa kurivuga uko iryo riryo 2022 ryizwe bakurikije ibimenyetso bimwe ubwo dusigura nuko ihonyabwoko tuzi ko rikorwa n'amareta rikorwa n'ubutegetsi rikorwa ryapangapanzwe rikahiga umugwi w'abantu iyo gihe cyose tubigarukanye ku 93 twebwe twamaze twibaza ninde ariko ubutegetsi cyangwa ninde yari afite ingufu z'ubutegetsi 93 y'abatutsi kuko bariho bishwe mbwabishwe mu buryo bw'ihonyabwoko twe tubifata yuko abatutsi bishwe 93 ahubwo ari ingaruka mbi z'ihonyabwoko ryo mu 2022 ritigeze rihanwa nk'uko inama mpuzamakungu ubundi bivuga baravuga amahonyabwoko yose yadahanywe mu bisanzwe aragaruka akigarukiza akigarukiza ryo 93 kuri twebwe ni ingaruka mbi z'ihonyabwoko aricyo gituma twe tuvuga ko n'abishwe 93 nubwo barabatutsi kuri twebwe bahitanywe n'ihonyabwoko ry'abahutu ryo mu 2022 bitigeze rihanwa
murakoze
bashimiye namwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 ayagena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza ko amabwirizwa yamahinduka ateza igihombo n'ihungabana mu banyarwanda. Asomta kaboyi niyo nkuru adufiti
Amabwiriza yatangajwe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yaje akurikira yari yatangajwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize yagombaga gutangira kubahirizwa guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 ayara yatangajwe afite umwihariko ku mujyi wa Kigali itangazo ryaturutse mu biro bya minisitiri w'intebe rivuga ko muri Kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe ni mu gihe kandi ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu 40 kandi bigasuzwa nta birori byo kwiyakira bayo aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye ibi bikajyana nuko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza COVID-19 inshuro ebyiri aya mabwiriza yabaye nk'atungura na kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohoye mu cyumweru gishize tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12
kurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u Rwanda ruri mu ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntago bibushisha yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% yo muri private igomba kubihari umuntu koresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe
ubwo gusohora andi mabwiriza n'aya mbere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye
aya ntabyo twamenye kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi
Ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi harabagaragarije Ijwi rya Amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse
bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'ibyo n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro eshatu utanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye nari mfite ubukwe aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini ntanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi kuzamara icyumweru muri iyo situasiyo
usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda COVID-19 zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe uyu ni Dr. Eugene Rutembesa umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda
ibyemezo rero ahantu biteye ubwoba nuko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga ati noneho uyu munsi harahinduka iki dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kubutekanya gutekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyeso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe, ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine. Urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine n'izo ndwara ziziyongera byo umuhangayiko udashira, ihungabana ridashira.
Ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya 15 z'uku kwezi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka Omicron. Amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 buri hejuru ugereranije n'ubwandu bwariho mbere yo kuza kwa Omicron. Mu minsi ine gusa uhereye itariki ya 16 z'uku kwezi abantu bagera kuri 119 nibo banduye COVID-19, mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa 10 n'ukwa 11 hari hasigaye habonekera mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya 10 na 20 banduye. Usibye amabwiriza akirwaho na guverinoma, leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu. Kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri 77,179 nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 104,853 bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, nabo 47,542 bo bari bamaze guhabwa doze ishimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti banywanyi, na haya makuru yaka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.